Muri iryo tangazo yashyizwe habona umunyamabanga mukuru wa sentare idasanzwe yungurizwamwo imari ziba zaciwe n'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB. Désiré Manariho yavuze ko zose hamwe imanza zimaze gucibwa niyo sentare ari 71 nyuma y'umwaka uheze batanguye gukora.
Kuri uno mwanya imanza zishika 300 ziramaze kwakirwa mu gisata ca mbere cy'iyo sentare. Muri izo 68 ziramaze gucika. Gisata cy'iyungururizo imanza 29 ziramaze kwakirwa, 3 ziramaze gucika. Ukuvuga ko ushize hamwe amaze gucika imanza 71 muri ino sentare. Dufatiye ku gisata ca mbere, ku manza 68 zacitse zikongera zigasomwa, 25 zacitse mu ntumbero imwe n'ingingo y'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo, mu gihe zishika 20 zacitse zihindura ingingo y'umugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo.
Muri iki kiringo gihe cyose ntari kwirakora, Désiré Manariho aravuga muri ino tangazo ko hari intambamyi zibugarije mu kazi kabo.
Mu manza nyinshi aburanye nibantu nikora bigatuma badashobora kuronka uburyo bwo kwiyunguruza gushika ku cicaro ca sentare. Byongeye imanza zimwe zimwe usanga zirimwo ibizitanye byinshi ku buryo biba vyiza sentare yishikiye ku kivi kugira ngo itohoze n'ubwitonzi bwinshi. Abakozi cane cane abacamanza baracari bake ugereranije n'ibikorwa bahamagariwe gukora. Sentare nta miduga yayo bwite ifise. Hari imanza zidindira ku kubura uburenganzira bw'abaziburana bivuye ko bamwe bagize umuryango batarahunguka.
Hari kigenekeje 15 ukwezi kw'icenda umwaka 2014 iyo mukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yemeye itegeko rishyiraho sentare y'iyunguririzo ry'imanza ziciwe na CNTB. Iyo sentare ikaba ifise ikiringo c'imyaka 7 kugira ngo ikure mu nzira imanza zabo bose batazuba bashimye ubwo baciriwe na CNTB wa mugwi w'igihugu yo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo. Iyo sentare idasanzwe itarajaho imanza iciwe na CNTB zungurizwa mu yandi masentare asanzwe, ayo nayo yaciye yakwa ububasha bwo kwakira be n'izo manza kuva iyo sentare igiriyeho. Muri ino tangazo umunyamabanga mukuru w'iyo sentare yungurizwamo imanza ziba zaciwe na CNTB arasaba kuri wa ntare bose asanzwe ko nabo bagifise imanza be nizo ko bozirungika muri yo sentare idasanzwe ijeje ku kazi. Mukamenya ko amamoko mu gusentare bijeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo ari mu masezerano y'iyarusha y'umwaka 2000. Ayo masezerano yategekanya ko abanyanganyijwe utwabo mu ntambara urundi bwabayemwo ko bobisubizwa, maze agategekanya ko hoshingwa n'ikigega coshumbusha abo bose bizogaragara ko batihagiye iby'abandi yamara ko babihawe canke babiguze aribo bitwa abacreur de bonne foi muri mu gifaransa. Ibi tubisanga amasezerano y'iyarusha mu kigabane kijanye n'ibyo gutahukana impunzi mu ngingo yacu ya 4 hamwe n'iy'8 ibyo bita amarticle mu gifaransa. Aho mukamenya ko yo mu gusentebe kuva utanguye gukora intumbero ufise ariyo gusubiza mu byawe wabiteshejwe, yaba uwabyihagiye canke uwabihawe bose bacibwa rumwe. Kwa gushika muri kino gihe ico gicumbusho kivugwa mu masezerano y'iyarusha nticigeze gishingwa. I Bujumbura, Fidelite yashatse ijwi rya Amerika.